kadaburire mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice n'icya kane kumviriza no kurimbura turaza guhera no guhagarara cyane cyane ku murongo wa 25 ariko turasomera hamwe aka gace kose kadufashe kubona igicapo cy'ibihari cyangwa ry'umutwe rivuga ngo ni ingeso zikwiranye n'umukristo mumaze niyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu nimwaraka ntibibakoreshe icyaha izuba ntirirenge mukiratse kandi ntimuhe Satani icicaro wiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumukura akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana kandi ntimukababaze mwe muyera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushutsa ku munsi wo gucungurwa Mururazi wose kujingitwa ishavu gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose mugirirane neza mugiriranire imbabazi muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo turasubira nka 25 mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Mana y'icyubahiro, kazwe ubandanye ukora igikorwa cyawe, uhezagire ijambo ryawe mu mitima yacu, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Turiko turumviriza ano majambo yo mu Banyefeso, ngaha tugeze mu gice cya kane. Mu kurimbura, kwinjira kuko turiko turakora, birarengeye gusoma, ko turabandanya gufashwa kwigishwa gose ingene dukwiye kugenda uko bibereye hamagagwa twahamagariwe iryo naryo sirindi ni ry'ubumwe bw'abera umurongo wa mbere kuri 16 hamwe ni guhera ku murongo wa 17 ry'ubuzima bwejejwe mu ishengero ku ishengero ry'Imana ari ishengero ririmo ubuzima bwejejwe muri uyu mugabane wa kabiri wo guhera ku murongo wa 17 wadufashije gose ubuheruka yaraciye akarongo kwerekana ingene iki gice cya mbere cyo guhera kuri 17 gushika kuri ngaha 24 Pawulo ariko yandikira Abanyefeso arabasigurira akabereka akabigisha ingene ubuzima bwejejwe mu ishengero budashoboka kiretse habaye ubuzima bushasha kuvuka bwa kabiri ubuzima bw'Imana bushasha nico kibanzira ugutambuka mu buzima bwejejwe biba bikwiriye twarabibonye neza ngaha muri 18:19 yuko umuntu akeneye ubuzima bushasha kuko aba yarapfuye yishwe n'ibyaha byiwe n'ibigaba bitanyo byiwe uko yari yabivuze mu gice cya kabiri niko abisubiramo ngahanye yuko uyu muntu ngo si muzima na gatoya ngo umutima wiwe warakomantaye ubwenge bwiwe buri mu mwijima ngo kandi aha mu murongo wa 18 ngo agendera mu ngeso mbi z'isoni nkeya akoresha imirongo n'uburyo bwinshi kwerekana ukononekara kuzuye k'umuntu aba yarapfuye abo yita abanyamahanga bari hanze y'umugabane w'Imana ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi niko ava mu gice cya kabiri ngo aba bari Efeso ngo barigishijwe Kristo barigishijwe Kristo ngo barumvise ubutumwa bwiza bwa Kristo mu yandi majambo igikorwa yakoze ngo baraheza baratozwa indero barasigurirwa neza mu buryo bw'idonido ukuri kose ariko Yesu Kristo ngo mazimana iriko irabigisha Kristo bumva ubutumwa bwiza kandi bagasobanurirwa neza ukuri kw'Imana kose. Imana ibashikana kukwihana no kwizera. Imana ishimwe cyane. ngo bavuku bagira ubugingo bushasha umuntu wa kera akugwaho baramwiyambura ngo bambara umuntu mushasha ubu buzima bushasha niyo ntango niyo niko gwinjirizo yarabishimangiye kuheruka yuko akagakiza abantu b'Imana si guhindura ingendo gusa si kwiheza ibintu umuntu agahitamwo ubuzima bushasha uyaha n'ubuzima bushasha uwa kera ahava hakaza mushasha niyo Pawulo yandika mu Bikorinto ba 2:17 wa murongo dukunze kuva cyane ngo nuko abari muri Yesu Kristo abari byaremwe bishasha navuga yuko ari abantu begeye imbere canke bahindutse gatoya ngo ni byaremwe bishasha ngo nuko ivya kera byose biba bihavuye hakaza bishasha Imana ishimwe cyane ngo uyu muntu mushasha ahereza ngaha muri 24 avuga yuko uyu muntu mushasha inge nasa uyu muntu mushasha si umuntu asanzwe ngo ni umuntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka kose n'ukwera kukuri iri jambo gishusho muragibuka mwitangurira ngo Imana yaremye Adamu na Eva mu ishusho yawe bisigura yuko Imana ibiri kwirasangiza umwana w'umuntu ibiyigize bisigura ngo uyu muntu mushasha yaremwe gushasha aza Imana yamusangije akameremere n'ibigize umwami Yesu Kristo ni ibinyene sibindi bantu b'Imana ni wa mutima w'ukugororoka hamwe n'ukwera mukuri kose haleluya uyu niwe muntu mushasha uyu muntu mushasha ariko twaramubonye yuko naha bari mushasha aracari mwese kandi uyu muntu mushasha aracambaye uyu mubiri wo ngaha mwese kubera kicambaye umubiri rero bisigura yuko ataracungurwa burundu by'ibihe bidashira ngo ivyo bizobona iki gihe Yesu azogarukira ngira murabona itandukaniro hari itandukaniro ry'umuntu wa kera no kugira umubiri kwambara umubiri canke kameremere ni ya masigarira yo muri Adamu tuvukana ariko indani umuntu w'indani aba yaremye gushasha mu ishusho rya Kristo Yesu uyu muntu rero akiringa kandi akaba yambaye kameremere ngira twosubira guterereza amaso mu Baroma 6 inge navugwa neza Abaroma 6 niyo hadufashije cyane kubona neza ubuzima bushasha ingene bumeze guhera ku murongo wa 6 avuga gutya Pawulo nyine ngo kandi tumenyike yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe yabambanywe na Kristo iri jambo nijya kuresha muri Galatia 2:20 ko twahabambanywe na Kristo atari twebwe tukiriho kugira ngo umubiri w'icyaha wa muntu wa kera uhinduge ubusa nturaba ntusinzirizwa urakugwaho gose ugahinduge ubusa ngo ntitwame tujakariye icyaha 7 kuko wapfuye abatsindanishirijwe icyaha ariko ko twapfanye na Kristo twizera yuko tuzobaho nawe umuntu mushasha kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa urupfu rutakimuganza 10 uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe kuca ariko ko ariho ari uwo Imana muba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye guca ariko ko muriho muraba Imana muri Kristo Yesu nuko rero ubuheruka twagejeje cyane kuri 11 uno munsi caturahaba ingena heraheza ngaho 12:14 nuko rero icaha ntikikabe kunganje mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ivyo yipfuza imibiri yanyu giriki yipfuza kandi ntimugaha icaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye n'imibiri yanyu muyihe imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Icyaha ntikizobaganza kuko mutagwanzwa n'ibyagezwe ariko muganzwa n'ubuntu. Amen. Mu yandi majambo shengero, ngo umuntu wa kera yarakuweho, hari umuntu mushasha yapfanye na Yesu mu rupfu rwiwe. Umuntu mushasha duhabwa n'uwo mwizuka n'ubushobozi bwa Yesu n'ubwiza bwiwe. Kubera ibyo ntitukiganzwa n'umuntu wa kera kuko yavuyeho, ngo ariko tuyoborwa n'umuntu mushasha n'ubushobozi bwa mwemu. None rero ko dufise uwo muntu, murongo ukomeye n'uyu murongo wa 13, ngo nuko mwishikanire muhima ibiri yanyu Imana, muyihereze Imana mu gikorwa cyo kuyihimbaza. Aya majambo araryoshe kandi ku ruhande rumwe umenga abayumvikana. Ubwenge bwacu iyo bukunze kwibaza ati none mu buryo bufadika pratike bwa misi yose, iki gikorwa cy'uko mu muntu mushasha twishikanira Imana, imibiri yacu tukayiha Imana, biza kuboneka gute? Nico rero ngaha dusubiye mu Banyefeso, Pawulo acakora guhera mu murongo wa 25 gushami 32 twasomye, aravuga mu buryo bw'ubuzima bwa misi yose ingene uyu muntu ashushanijwe mu kugororoka n'Imana, ariko kandi akicambaye umubiri, afise ubwiza n'inkomezi z'ubugingo bushasha, ariko kandi agakora igikorwa cyo kugwanya gose ibibukibonekera mu ngingo z'imibiri yiwe. Muriko murasoma aka gace tugafatiye hamwe tutaraje ku murongo wa 25, muzobona yuko umengo harimo kubangikanya kw'amateme. Tushatse kuvuga iki? Muriko muraraba neza, uzobona yuko umurongo wa 25 ujana na 29 ukavuga ibijanye n'amajambo asohokera mu mundo. 25 avuga ngo mwiyambure ibinyoma, 29 ngo ntihagire ibiyago bibi. Usubiye inyuma kandi muzobona yuko 26 ijanye n'igice cya 31. 25 ivuga ivyishavu vy'ibigumbagumba ngo nimwaraka ntibibakoresha icaha. 31 umururazi wose no kujingitwa n'ishavu bivuga ibijanye n'ibigumbagumba. Uwo mengo hariho kubangikanya, si ivyo gusa. 27:27 uwo mengo ijanye na 30. 27 ivuga ngo kandi ntimuhe Satani icicaro. 30 ngo kandi ntimubabaze mwempu yera n'ivya mwempu bitandukanije n'ivya Satani. 4 kiza kuboneka n'aka gace ka nyuma ka 28 ngo uwiba ibijanye n'ibikorwa no kubaho, ngo uwiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumukura. Bijanye na 32 ngo mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharire nk'uko Imana nayo yabahariye. Bantu b'Imana, umuntu ariko arihweza kagace womengo na gace kari hamwe, kandi nivyo kari hamwe kubera akavuga ubuzima bwa misi yose mu bijanye n'amajambo, mu bijanye n'ibikorwa, mu bijanye n'ibigumbagumba hamwe mu bucuti bw'abantu, kugira ngo biboneke neza ngene uyu muntu yashushanijwe mu ishusho y'Imana, agenda arakurira arakomerera muri inzira yo kwezwa. Ariko naho bivuga muri ubwo buryo, bantu b'Imana, iciza kuri twebwe si uko tubifatira hamwe rimwe na rimwe ngo tuharengane. Pawulo avuze iby'ibinyoma n'ibyo kuvuga kuri 29 ntiyisubiyemo kubwo kwisubiramwo. Nta majambo y'ingwiza murongo yongerako, abafise icyo yifuza kongerako, kwagura, gushimangira, kugira umuntu w'Imana ariko yarimbura kuri kimwe kimwe neza muri ibinye. Imana mu bushobozi bwa mwempu imukorere neza mu mutima wiwe. Uburyo bw'amajambo ni bwinshi. Kenshi iyo turiko turasoma Bibiliya mumaze kubibona, iyo umuntu yamaze kuraba iby'amajambo, niyo yashika muri 5:4 baravuga iby'amajambo kandi ariko mu bundi buryo. Ikigerageze mu mitima yacu ni kuvuga ngo aha narahabonye canke narahumvise, reka tuharengane. Kumbe Pawulo mu kuhagaruka muri aya majambo hari kindi gice, hari ikindi gihande umwami Imana yifuza ko turimbura ko maze akakiduhezagiriramo Imana ishimwe cyane. Turagomba kuba bizigirwa rero muri ico gikorwa tugenda turimbura kuri kimwe kimwe buke buke aho omenga arasubiyemo tubona ubwahaguke n'ubutandukane maze mu kubana muri uru rugendo Imana ikora igikorwa cyo kutweza nk'ishengero turahera rero aho Pawulo yahereye muri 25 honye ahavuga muri 25 kubijanye n'icabuza hamwe n'ico gukora kubijanye n'amajambo maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'ivyukuri na mugenzi we kuko turi ngingo z'abagenzi bacu mu bakorosayi twarahasomye ubuheruka kuri uyu murongo nyene w'icenda ingene Pawulo akoresha iri jambo bakorosayi gatatu umurongo w'icenda abwira abikorosayi ivyo yabwiye ab'Efeso ati ntimubeshanye kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe ngira murabona abantu b'Imana rivuga ngene rigaruka mu bikorosayi avuga ngo mwari yambuye umuntu wa kera ngaha mu banyefeso avuga ngo mwiyambure ibinyoma mwari yambuye ko mwiyambuye nuko rero mubandanye mwiyambura haleluya hari igikorwa cabaye kirya twabonye cy'umuntu wa kera ariko kandi hari n'igikorwa gibandanya kijanye no kubaho kwa misi yose kubera iki kubera ivya kamere bigikorera mu ngingo z'imibiri yacu amajambo akoresha rero n'iri jambo ngo nuko mwiyambuye ibinyoma ariko ashimangira iki gashengero ry'Imana ngahanje umuntu yiyumvira kuri iki kintu kijanye n'ibinyoma byari bikwiriye koko kw'abantu naho bari mu ishengero kubera bakicambaye umubiri bagikeneye koko kwiyambura ibinyoma kuko naho bafise umuntu mushasha bari mu isi yoyo iganjijwemo n'ibinyoma byinshi kamere kabo bambaye ku muntu mushasha kaba mu isi systeme du monde yoyo ikibonekeramo ibinyoma byinshi ngaha Yesu aba yabivuze ko Pawulo hanyine muri kabiri kabiri ngo hariho umwami w'abaganzi kirere ngo umwami aganzi kirere ngo niwe mwemikorera mu bantu b'intabarirwa yonye Yesu amuvuze muri Yohana 8:24 kumbure twohara Yesu amwita se w'ibinyoma byose Yohana gice 18 umurongo wa 44 Yesu amuvuga uyu aganzisi aganzi kirere amuvuga muri aya majambo ariko abwira abafarisayo ati mwebwe muri aba satani kandi ibyo so yifuza nivyo mushaka gukora uwo yahereye mu ntango ari umwicanyi kandi ntiyahagaze bukuri kuko atakuri kuri muri we iyavuga ibinyoma avuga ivyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wavyo wa muntu mushasha akicambaye umubiri abaye mu isi ikiganjijwe ikikoregwamwo suko afise inkomezi zuzuye mwabigikoregwamwo na se kibi canke se w'ibinyoma igikorwa cya Satani rero kumwe yakoreye Adamu na Eva batarakora icyaha ni ugukoresha amayeri menshi n'ububeshi bwinshi kugira ngo afate abantu b'Imana baremwe gushasha mugabo bagifise kamere ngo abayoborere mu nzira z'ikinyoma kugira ngo bakore ibidahimbara Imana akoresha iyi si uko ipanze agakoresha ibyifuzo bya kamere kugira ngo muri ya mayeri yiwe menshi ayoborere umuntu w'Imana akunda Imana mu nzira zo kubesha ngo niko yamye kera ni naco gituma kugira agerageje Adamu na Eva bikabankira kugira agerageje umwana w'Imana muri Luka 4 niko nuno munsi abaremwe mu ishusho y'Imana adasiba kubagendera muri ya mayeri yiwe menshi kugira ngo arabe ko bodohoka ko bobabaza ko bokora ibitandukanye n'iby'Imana bagomba ko Satani igikorwa kiba biramubihira gose ku Imana iheshwa icubahiro n'ukugororoka kwabera ntareka rero gukoresha inzira nyinshi mu buryo bwinshi bw'amayeri menshi kuko azi ikidusigayemo kandi kugira ngo arabe ko twocumura ngo nuko mwiyambura ibinyoma byose none muri uko kugeragezwa tubikorera iki ko tuba twarahawe uburyohe bw'ubwiza bw'Imana ko tuba twarahawe kubona ubu buzima bushasha bigenda gute mu kubaho kwacu ngo twumvire Satani twitwagwa kayombekere muri izo nzira z'ibinyoma ibituma umuntu ariko aravyumvira aza gutora byinshi cyane ariko byose ubugerageje kubishyira hamwe uza gusanga bifise icyo bisangiye ikintu Satani agomba misi yose ni wewe tubesha ko twagombye inyungu z'iwacu gusumba inyungu z'Imana ibituma bari byinshi muri izo nyungu bamwe harimo ubwoba ubwoba bw'ubuzima ubwoba bwo gutakaza ubwoba bwo kutagira izina n'icicaro ubwoba bw'ubuzima Satani akakwereka ingene urahwereye urapfuye agaciro kajewe n'izina ryanje n'ibyo nshaka no gutinya ingaruka ku kubabazwa k'ubuzima bwanje bigatuma numvira Satani kandi nzi ubwiza bw'Imana Imana idufashe cyane bamwe ni muri ubwo buryo bwo gutinya abandi mugabo biyanabonekera mu buryo bw'ivyifuzo bamwe ntabari ubwoba abari jewe mfise icyo nshaka gushikako ndagomba nanje kuba umwe mu bandi niho tugira imvugo ndenza rugero niho tugira imvugo idashikanako ugasanga amayeri nayo kurondera izina ibintu ikibanza kwemegwa n'ibindi byinshi ariko ivyo vyose ariyo dutinya cyangwa ibyo dushaka indunduro y'ububeshi bukorera mu ngingo z'abizera abantu b'Imana abari jewe ikiri ngomba naha rero Pawulo avuga ati mwebwe kubera igikorwa cya Yesu yabaremye gushasha mwebwe kubera iyi ngabire y'umwandu iyi ngabire ya mwemu iyi ngabire y'ubuzima ubu bucuti mufitaniye n'Imana mwebwe abera b'i Efeso n'abera bose mwiyambure mukureho mugwanye gose muhakane gose ububeshi ubwaribwo bwose bwa Satani Imana idufashe igikorwa ndiko turaganira n'abandi umuntu aguma yibaza ati dushikire neza yego none uko kugwanya no guhakana kimwe Yakobo avuga muri gatatu ati nuko mugwanye Satani mwiyambura iki gikorwa cy'ibinyoma kiza kuboneka gute tukiri ngaha anyenyende Imana muri urwo rukundo rwayo niyo ngabire yaduhaye iduha gushishikara muri za nzira z'ubuntu aho mu gushishikara muri za nzira z'ubuntu abantu b'Imana tubona muri ijambo ry'Imana ububi buhebuje bw'iki cyaha umuntu afise akanovera ka mwemu umuntu afise gwa rukundo rw'Imana yashusho y'Imana kwa kugororoka akwifuza akomerezwa kwanka ikinyoma mu kubona no gukura kubona ububi buhebuje bw'ico kibi ijambo niryo ridufasha sahandi tuza kuja abantu b'Imana ingene ububeshi uravye mu barewe 19 Imana yari yarabwiye Abisirayeli muri ya mabwirizwa 10 ati ntimukabeshanye na bagenzi banyu kandi ntagire umuntu azoshingira intahe mugenzi we itariyo yanditse mu imigani 12:22 havuga ngo ururimi rubesha n'igiseseme imbere y'Imana ngo ariko abagendera mu kwindwe bazohabwa umugisha cyase kwerekana iki gashengero k'umuntu arimbura kukuri kw'ijambo ry'Imana niko mukanovera k'uburyohe bw'ijambo ry'Imana hakura kubona no kugira ububi bw'ico cyaha atari ico gikora gusa mugabo umuntu arashikana ahantu bimushikana ku butumwa bwiza kuko icyo cyaha gifisemo urubanza rw'Imana, icyo cyaha ari isesemi Imana yanka gucyanye, nicyo cyatumye Yesu abambwa. Umuntu ari mu ijambo ry'Imana arabona yuko ibinyoma ibyo byatumye Umwami Yesu abambwa ku musaraba. Ibyo byatumye ava amaraso akubitwa inkoni zitagira ingene zingana, nicyo kiguzi yatanze kugira ngo abamwizera bashobore guhabwa ubwo bugingo budashira. Bantu b'Imana, ntitubona gusa ububi bw'ikibi, tubona n'icyiza Imana yakoze mu kuturihira ikiguzi cy'icyo cyaha no mu kuduhereza ingabire y'ubuzima bushasha. Abera, abera bariyambura, bariyambura rwose iby'ibinyoma, kuko mu kubana n'Imana, mu gukurira mu ishengero no mu kubana n'abera, bantu b'Imana, turakuzwamwo ishishi n'ikibi gicaha, tukabona ubwiza bw'ikiguzi Yesu yatanze, tukaryohererwa rwose uwo mwami. Niho umuntu yovuga nka Yosefu ati, mbega gute nokora igikorwa nk'iconye, nkababaza uwambambiwe akancungura kugira ngo ampereze ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Uko amaso yacu agenda arakura rwose mu kubona ubwiza bw'umwami Yesu, mukuntu yaturonkeje ubugingo adukuye ku rubanza rw'ibi, bantu b'Imana, bikomeza ubushizi bw'amanga, bikomeza kwihangana kuri bya bindi twotakaza, bikomeza umwana w'Imana kugira ngo duhore twiyambura ibinyoma. Imana idufashe cyane. Tito abivuga neza mu gice cya kabiri umurongo wa 11, ngo ubuntu bw'Imana bwaraje, ngo ntibwabaye bw'impfagusa, gaje ngo butwigishe kwiyambura ibyo kugabitanya, buza ngo buciye mu bushobozi bwa nkemo na rya jambo, ngo buhore budukomeza kwiyambura. None shengero, shengero, mwiyambure ibinyoma byose. Ariko si icyo kudakora gusa, hari n'icyo gukora. Twiyambuye ibinyoma biherekezwa n'iki? Ngo umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Igice cya kabiri cy'uyu murongo kiratangaje, kubera ijambo asubiramo kabiri ni bagenzi. Ngo tuvugane ukuri na bagenzi bacu, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Bisigura ko Pawulo ariko aravugira rwose mu ishengero, ariko aravugira rwose hagati y'abera, kuko iki kigeragezo cyo kugabitanya ku bijyanye n'ibinyoma kirashobora kuboneka hagati y'abantu b'Imana batabaye magabo kandi batiyambuye. Ariko uvugira hagati mu ishengero ati, rero mu ishengero muvugane iby'ukuri. Aya majambo akoresheje aragutse kandi araryoshe, kubera uku kuri aba yakuvuze guhera muri 4:15, ko dukwiye kuba abanyakuri. Dukwiye kuba abujujwemo mu kuri kw'Imana. Hanaho ni muvugane, muhanahana amajambo, muterane intege, mwigishanye aya majambo, mwumvugane ukuri na bagenzi banyu. Iri jambo niryo mu Bikolosayi 1:16 avuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye, ngo muganire mu mazaburi, ngo muganire mu ndirimbo, muterane intege. Muvugane iby'ukuri. Ukuri ni ukuhe? Two kubona mu bice bibiri shengero. Ukuri ubwa mbere na mbere gushingiwe mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Aba yavuze ati, muba abanyakuri, ngo mwarigishijwe ukuri kose kw'Imana mu gice giheruka. Ubu naho ni ko mwahawe ukuri muri mwebwe, mwigishijwe ukuri. None rero namwe muvugane iby'ukuri. Bisigura ko ukuri ari icy'Imana ivuga cyose. Aho ni mu buryo bwa rusange bw'icyari cyo ukuri. Mugabo kandi mu buzima bwa misi yose ni ukuvuga ibintu uko biri. Imana ishimwe cyane. Ikintu uba ukivuga uko icyo twita lefe, ibikigaragara ko n'ibifaritse ko bivuga, umuntu adahesheje, atarengeje ko, adakuye ko, atabaye ntirumve ko, akavuga ibintu uko kimeze. Umuco wacu dukurira mu muco ugoye shengero. Umuco wacu ni umuco uri muri iyi si nyine, muri ya sisiteme y'isi, bisigura yuko kuba imvuga kuri ntibishoka biza biri hagufiya. Ariko ahimiriza atera intege y'egzoruta ishengero ry'Efeso ati, mwebwe aho muba mwarakuriye hose, iby'iwacu nimba tutari abanyakuri bacane mu muco w'ikirundi, n'abanyefeso niko bari bameze. Mwibuke Efeso cyari gisagara cy'ubudandaji. Hari imigani myinshi batanga ku bantu b'i Efeso ko bari abantu kizira kuvuga ukuri. Nka wa mugani w'ikirundi ko atasumira umwana atabeshe. Bari bafise imigani nk'irya anye iremere cyane berekana yuko hari umuco wo guhengeka. Mugabo ngaha yamaze kwerekana yuko batakiri babandi bakera. Bakwiye gukurira mu kuvugana ukuri bishingiye ku ijambo ry'Imana kandi bihwanye n'ibindi kintu cyose uko kiba kimetse kubera ikibabikora ngo mubikore kubera muri ngingo za bagenzi banyu. Igituma cyo kubikora womengo kiratangaje ngaha. Ntiyashize koko bihesha Imana icuba icyo kirimbwo icyo adomye kuruto kavuga ati mwishengero muvugana ukuri kuko muri ngingo za bagenzi banyu. Mu yandi majambo bantu b'Imana, umuntu yabeshe mwene data ntabagiriye nabi mugenzi we gusa, abayigiriye nabi we nyene kandi abagiriye nabi twese. Mu mubiri wa Yesu iyumvire bantu b'Imana, ingingo z'umubiri nimba ukuboko kohisha icyabaye ku mugongo cyangwa ukuguru ni kukanka gukora icyo kwabwiwe n'ubwonko. Iyumvire uwo mubiri w'umwana w'umuntu ingene womera nimba harimwo kutavugana ukuri hagati y'ingingo, hacaba ikibazo gikomeye cyane. Mwiyumvire iki gikorwa Imana yakoze, yiremeye ishengero n'umubiri bisigura yuko ingingo zirakorana zigahererekezanya. Mu kubesha mugenzanje, mu kutavugana ukuri na mugenzanje, mba niyononye, mba nononye umuntu, mba nononye nabo turi kumwe. Ahantu harampaye kwiyumvira iyi ngabire yo kuvuga dufise. Imana yaratanze ingabire y'amajambo ya communication, kwiexprime, kugira ngo dutahurane, tubwirane, dufashanye, twubakane, duhanurane. Umwana w'umuntu ngo ntabeho ari kwa wenyine, mugabo mu kubaho dushigikiranire. Rero abwiye ab'i Efeso ati nimba uyu mubiri uzokura muri inite, nimba uyu mubiri wokomezwa mu kwera kw'Imana, nuko ingingo zibwizanya ukuri. Imana idufashe cyane. Ingingo zikabwizanya ukuri bishingiye ku ijambo ry'Imana kandi bihwanye n'ibintu ingene bimeze. Tabi Efeso muri ngingo za bagenzi banyu, none rero nimubwizanye ukuri. Bantu b'Imana, umuco wo mu ishengero, navuze umuco w'ikirundi, ariko umuco w'ikirundi waratwinjanye no mu ishengero. Waratwinjanye no mu ishengero aho dukurira mu kibanza dufise ihengamiro ry'umutima tutarezwa burundu, canke dufise amasigarira y'umuco muri twebwe. Uza gusanga mu ikoraniro ry'abera kubera igikorwa ca wa mubi kitarahera harazamwo imvugo yo kuryosha ryosha, imvugo ndenza rugero, imvugo jewe ntinya kubwira mugenzanje ico namubonye ko mugabo hakaba ariho uwunyorohera ko twicarana nkakimubwira, nawe akaba afise uyundi yorohera kwicarana akamubwira. Mugabo nyene vyo icyo nagomba kumusangiza ntamwegereye ngo ndamubwize ukuri kw'ijambo ry'Imana. Natwebwire mu ikoraniro kubera twatinyanye, kubera twashatse kwikingira, kubera twatinye yuko bihava biba bibi neza, wa mubi nyene aratugerageza hakazamwo ububeshi buboneka canke kutagira ico umuntu abivuzeko. Yesu ariko aratuganiriza muri kana gatondo ati bantu b'Imana bane banje, kugira ishengero ryacu rikomere mu kwera kwayo bizosabwa, birasabwa. Turafise ubuntu bwose na mwemu wose n'ukuri kose kugira ngo tuvugane ukuri. Iyo bidakozwe nimwe bica bivyara urusako, nimwe bica bivyara kwamburana agashambara indani no hanze. Kandi uyu muntu yitwa ko ari mwene data, ivyo honye no kwisamburira ko mu buryo bwuzuye bironone icubahiro c'Imana biratukisha izina ry'Imana ishengero mu bwiza bw'ingabire batabaye magabo kugira ngo bitwararike iki Pawulo ariko aravuga ati mwiyambura ububeshi bwose ariko si ivyo gusa muheze mwubakane mwigishanye muhanurane mufashanye mu kuvugana ivyukuri byose. Iri jambo riraryoshe cyane ryatanze kuri jewe ibyizigiro bidasanzwe byo kubona ubwiza bw'ishengero abera b'Imana bariko barakura muri iryo jambo ry'ukuri. Rero iyo tujyumvise ku munsi nk'uyu riradushikana kwemera yuko ibi bivuzwa ari iby'ukuri, yuko tutabaye abanyakuri uko twategerezwa, yuko ikinyoma cyatubonetse ko tutabaye magabo kuri iki Imana idusaba kandi dufise uyu muntu mushasha. Iri jambo riratwemeza gose iby'icaha bikituboneka ko rikadushikana neza abantu b'Imana ku gikorwa cyo gufukama ngo twihane. Ngo twihane ku byatubonetse ko by'ibinyoma bikitugaragara ko, ariko kandi rikaduha n'ibyizigiro bidasanzwe bituryohera bikatwereka ubwiza bwa Yesu n'iki gikorwa ariko arakora mu ishengero kugira ngo dusubire dukomezwe gushasha tuba abanyakuri hamwe na bagenzi bacu. Umuntu akubajije ijambo ukarimwishura neza mu buryo bwose bwiza. Bantu bima ibyo biriko birakorwa biza bifise ubugwa neza, abavugana ukuri babivuga biyoroheje, ntibakasanya, ntibamburana gahuzu, mugabo abivuga nk'ukunze mugenzi we, akamwinginga, akamugobera, akamwereka mu butumwa bwiza bwa Yesu ingene icyo ariko aramusangiza aricyo cy'ukuri kandi aricyo cyo kumutabara we n'abo biri kumwe bose. Pawulo yabwiye Timoteyo ati wigishe uvuge ubutumwa bwiza niho uzokwikiza wewe n'abo muri kumwe bose. Bantu b'Imana, Imana ikorere hagati muri twebwe, iduhe kwiyambura ibinyoma kandi twigishe kuvugana ukuri n'abagenzi bacu ngo turi ishengero ry'Imana. Amen.